Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na François Bizimana.
Turabahaye ikaze murano makuru yo kuruno wa kanegenekerezo rya 25 ruma umwaka wa 2021. Amakuru tubafitiye akaba agizwe na zinongingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya batewe impungenge n'ikena ry'umuyaga nkuba umaze iminsi ine utaboneka. Ibihononekarira muraza kuvyumva murano makuru. Na imvura ivanze igihuhu simaze iminsi igwayira amazi konona ibitari bike muri kuno kwezi kwa kabiri muri byo bimaze kononekara harimwo n'abamaze kwasiga ubuzima muraza kubikurikira. Umakuru wajanye n'impunzi turakubitira mu ikambi ya Mulongo yaho hakujya muri Kongo aho hari umunezero kubahungiye nyuma yaho baronkejwe ifashanyo igizwe n'amasuka n'imirima bazorimamwo. Mu bingo bw'ivyuma ndi kumwe na Theodomire Manirambona kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere kujanye bidukikije ihindagurika ry'ibihe rimaze iminsi gibonekeza ryononye bitari ibike muri uku kwezi kwa kabiri. Umuntu umwe yarapfuye abandi barakomereka abandi nabo bata izabo. Ubushikiranganje bw'ibidukikije ukavuga ko mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu bafisemwo uruhara na cyane cyane abavogera ikiyaga cha Tanganyika baciye kubiri n'amategeko. Idonido na mugenzi wacu Eddie Claude.
Muntara ya Bujumbura niho hasa nasinzikaye kubera amazi y'ikiyaga Tanganyika atera imyuzure kugeza mu mihana y'abantu. Muri komine ya Muha muri quartier ya Ruziba inzu zirenga 60 nizo zabomowe n'imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uwa kabiri rishira uwa gatatu. Abanyagihugu bakaba baraye bahagaze ubu bakaba batagira icyepfo cya ruguru. Aho nyene mu gisagara cya Bujumbura amazi y'ikiyaga Tanganyika akaba mu ndwi iheze yarateye inyubakwa zitandukanye muri komine Mutimbuzi ahitwa Mukajaga. Abantu barenga 5,000 bakaba batagiraho bakika umusaya ikiraro gihuza intara za Bujumbura n'intara ya Bubanza muri komine ya Mutimbuzi kikaba kiri mu kubomoka bivuye ku mvura nyinshi imaze igwa igatuma uruzi Murago kuzura rukarengera hagatako n'abasanzwe bahimba urucekere rw'amabuye yo kubaka abari mu basongera isibe. Muri iyo ndwi iheze kandi mu gihugu hagati imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yatumye isengero ya Katolika mu Kibumbu muri komine Kayokwe intara ya Mwaro ibisakazo biguruka cyo kimwe n'inzu ziyegereye. Umwana w'umunyeshure yari yugamye arapfa. Mu ntara ya Kirundo imvura ivanze n'urubura yaratikije imirima muri komine ya Busoni. Ishirahamwe Caritas Burundi ry'Imuhinga rikaba rimenyesha ko imitumba 8 yatikiriye cyo kimwe n'umutumba wa Kobero wa komine Butinda mu ntara ya Muhinga. Aho nyene mu ntara ya Muhinga ishure gisumbuye rya Muruta muri komine ya Gashoho abanyeshure batatu barakomeretse ku munsi wa mbere bahitanywe n'ibisakazo by'ishure byagurutse igihari ko hagwa imvura nyinshi ivanze n'umuyaga. Uretse abapfa canke bagakomereka bahitanywe n'ibisakazo biguruka igihe babuganye hari n'abaribwa n'ingona kubera zisanga mu mazu abantu kubera ko amazi ikiyaga aba yateye ingo z'abantu. Musiguro umushikiranganji w'ibidukikije yatanze igihe yishikira kuraba uko amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze mu nyubakwa z'abantu mu ndwi iheze yamenyesheje ko ikiyaga Tanganyika cavogerewe kubera abantu bubaka ahatarekuriwe n'amategeko. Deogide Rurema umushikiranganji w'ibidukikije.
Icyo twabonye nuko byunyuwe nuko hari abantu baje kuvogera aha kuri bitorale kumpengera z'ikiyaga Tanganyika bakahubaka amazu ibindi bakabyonona. Hari ibyo rero twama twahanuye yuko abantu bokurikiza amategeko kuko bayakurikije. Aho bayakurikije twasanze atabyononekanye byinshi cyane.
amazi y'ikiyaga Tanganyika ubakaba yaraduze ku metero 176 ivyaheruka kuba mu 1964 aho yari yaduze kugeza ku metero 778 nuko bisigurwa n'umushikiranganji. Kuri uyu wa kane hakaba hari hategekanijwe inama ihuza ubushikiranganji bw'ibidukikije n'abasanzwe bafise amatungo canke bakoresha inkengera z'ikiyaga kuva ibujumura kugeza inyanza rake mu mwanuko w'igihugu mu ntara ya Makamba.
Edi Claude tukira hanyene mamirisa bushimiki ya kulikia ndia hafi wijanyi nubi duki kije ngo ikaritia ya kajagani mweo makaritie atageneo kuba kamo kuko haramazi menshi ngo kubigwe rero ngo bariyo bakawagowe bakiriko tumukurikiri.
Baje abantu batesheje izabo umyuzurira y'uruzi rusizi bagowe bakiriko kuko uko imyaka yose izoba rusizi izokwama yuzura. Izokwama yuzura kubera urabona rujya ruzi ruvariya mu kiyaga Kivu hanyuma ruhanamiwe n'imisozi y'igihugu cha Kongo n'imisozi y'igihugu cha Rwanda n'imisozi y'igihugu cha Burundi. Iyo misozi yose nka yose ntiyambaye isuri ryose riva muri iyo mitumba yo muri Kongo yo mu Rwanda yo mu Burundi iho mokera muri ugo ruzi rusizi. Rero muri ugo ruzi rusizi aho gwaca amazi agaca duga kubera iyo suri riraduza ntiyaba haki mu bumanuke bw'ugo ruzi buca buba bugufiya kubera iyo suri bigaca bituma rero rusizi ivogera ahantu mu kiyaya aho mu kajaga. Abo bantu tubivuge tubisubire bagowe bakiriko kuko nubi imyuzurira izobatera kandi sinibaza ko hari umugambi w'izo bihugu bitatu zoshoboka gukingira ubwo ruzi rusizi kugira ngo ruzosubire kuzura. Abajya abantu bagiye kugerera ahantu hatagereye bagiye kugerera ahantu hatagereye kuko n'izina riraharanga mu kajaga harajaga. Wewe wibuke na cya gihe cy'abadagi habananiye kuba kubera hari amazi menshi n'imibu myinshi ababi wacu bagaca baja kuhaba. Icyo rero ni cyatumye abo bantu bamererwa nabi bubatse ahantu hatotegerejwe kubakwa ahantu batagiriye ivyigwa.
Aha rero mamirisa bushimika akabandanya asaba leta kurondera ahandi abantu bo kuyimurirwa akavuga bimwe mu gitera iyo myuzurira ngo ari uko hari abavogereye ikiyaga cya Tanganyika mu kububaka n'ubu tumukurikire.
Umuturama wonyine ni ukwimura bajya abantu leta ikabaronderera ayandi matongo ku kiyaga cya Tanganyika. Rero ibitera iyo myuzurira reka cyo kimwe mbere na rusizi naho nyene ubwa mbere ni hindagurika ry'ibihe. Murabona yuko ihindagurika ry'ibihe ryabaye akanane y'abahinga mu gihugu cacu kubera igwirirana ry'abantu kubera ibikorwa by'abantu ari byinshi kandi urabona hari imbo nta n'ibiti bikinga ubwo uwo muyaga ni byinshi gose. Ikindi cyatumye rero abavogereye inkengera z'ikiyaga Tanganyika baterwa n'imyuzurira nuko barenze amategeko agenga amazi nuko barenze bagiye kukubaka kuri za metero 150 uvuye ku mazi bakahubaka inzu zikomeye bakaharima bakahororera izo zose rero zaratumye amazi aduga. Icyo kugwa kugira ngo iyo myuzurira ntisubire guhitana abantu n'ibintu ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika umushikiranganji w'ibidukikije aheruka kubivuga yarembeye yuko agiye gushyira mu ngiro itegeko rigenga amazi agiye gushyira habona amaliste amazina y'abantu bose bavogereye aho hantu bavogereye ikiyaga Tanganyika hanyuma itegeko rije mu ngiro abarenze amategeko bababomorere hanyuma imyuzurira turabe ko yogabanuka.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus? Ni gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwe? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye berero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kw'imigera ugacwisigarana mu kiganza.
Ako na kamo kahajyo inzamba agateka kawe.
Ifadika nije na Inter News. Ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru twabateguriye arabandanya abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Murambya abatewe impungenge nike na Jumuyaga Nkuba umaze iminsi ine utaboneka. Abanyagihugu bavuga ko hariho abaronka icyo bafungura ari uko bakoresheje uyu Mega Nkuba na cyane cyane abasanzwe bakorera ubuzi bwo basanzwe bakora ubuzi bwo gusudira hamwe na bakimyozi bakavuga ko batazi cyatumye Mega Nkuba ucika bagasaba bijejwe kubaronsa uyu Mega Nkuba kugira babandanye bibeshaho. Idoni tano mugenzo wa chuu parfait muda sigana.
Amakuru dukura ngaho mu ntara ya Muramvya avuga ko iryo kena ry'umuyaga nkuba yatanguye kwibonekeza kuva ku muhinga mu kuri uyu wa mbere. Abanyagihugu b'Muramvya bavuga ko uyu muyaga nkuba wacitse kumva ku munsi wa mbere igihe imvura yariko iragwa bakibaza ko uhavugaruka ariko amaso yaheze mu nzira. Abasanzwe basudira ibyuma hamwe n'abasanzwe bakora umwuga wo kumwa abantu bavuga ko bari mu ruhombo ntangere kubera ubu atacu bariko barakora ibituma imiryango yabo ija mu bukene. Sabo bonyine gusa n'abasanzwe bakora urundi rudandazwa bavuga ko bategerezwa kugura amabuji iyo bugorovye ibituma bakora bahomba. Aya makuru nyene amenyesha ko n'abavyeyi bafise amakenga kubana babo batagisubiramo ivyigwa mu masaha yo kumugoroba kubera atamuyaga nk'ubu hari. Bose basaba ababijejwe kugira ico bafashije kugira ngo muyaga nkuba uboneke kugira ngo babandanye ibikorwa byo kwiteza imbere. Abajeje intaro ngaho mu ntara ya Muramvya baremeza ayo makuru ariko nabo nyene bavuga ko batazi ico byavuye ko kugira ngo iyo muyaga nkuba ukene mu kiringo cy'iminsi ine ariko bakemeza ko abakozi bishira hamwe ritanga umuyaga nkuba muri Regidezo bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo gitorerwe inyishu. Radio Inzamba yarondeye abajejwe ishira hamwe Regidezo mu ntara ya Muramvya ariko turabakena.
Pafe mudasigana tuva mu ntara ya Muramvya dukurikira kujya mu gihugu cha Republika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi ziheruka kwimurirwa mu ikambi ya Mulongwe muri ico gihugu cha Kongo iharanira demokarasi ziyashima ubutegetsi bwa Kongo nishira hamwe HCR kuko babaronkeje aho barima n'imbuto bazoteragira. Ivyo bikaba byabaye kuri uyu wa gatatu ariko rero abatararonka biturutse ku mvo zitandukanye bavuga ko bafise amakenga bagasaba ko nabo nyene bo kwibukwa kugira ngo ntibacegwe kuko igihe cyo guteragira kiriko kiragenda. Umvirizi bamwe muri izo munzi baganye na Radio Inzamba.
Idishi mofise ni kuwela waduhaya amasuka, waduhana ni mirima, none wagomba waduhana ni imbuto. Hanyumarele jo, change igyare jo tuzoro ngao duchana tuwe agasombi, nukuri babandanyo wadufata mamugongo narigia tuliwa shasha, imana yobaheza gira. Narigia napamu ya dukuya kama abu katani cho idufasha, none, nukuri imana huugo, igumi pikira murabo bantu, nabandi wadafise ako gasuka, babaherezi.
Masuka bara yaduhaye n'imirima bara duhaye n'agakareka mekame mugabe shi ntabwo barose. Intambanye tubona nuko imbuto batarayiduha baguma batubwira ngo bazoduha mugabo n'ubu turacyarindiriye kandi umwakuri kuragenda. Twe dusaba yuko bo dufasha bakaduha iyo mbuto tugateragira nta bindi.
Twese twari turi bamwe bamwe twese twagiye kuraba aho hantu baduhaye dushika rero bwije mu gatondo bacha tubira ngo bandi bagiye kuraba ngo bagiye gufata. No musi twazindukiye mu gatondo kugira turako turabizo mbuto ntitwaronse. Nta no twaronse tubaza umuntu. None aya masuka baduhaye tuyakoze iki?
Abakozi b'ibitaro bya Fota mu karere k'ubuvuzi ka Mwaro mu ntara ya Mwaro baridogera umuyobozi w'ibyo bitaro Nazere Ndereyimana ariko arabima agashiruka bute bahabwa n'amategeko mu gihe baba bakoze neza. Abayaronka ngo nuko baba bamuhaye giturire kugira ashire ko umukono. Ikindi ngo nuko yivanga muri icyo gikorwa kuko umushikiranganje w'amagara y'abantu ngo yaheruka gutanga itegeko kubijyanye nako gashiruka bute ko hazoza hasinya umuyobozi ajejwe intara y'ubuvuzi utwara akarere k'ubuvuzi nawe akaraba amavuriro mato mato gusa. Kurikira umwe mu bakozi bo ku bitaro bya Fota.
Usitangazwa n'ifoto utwa akare kubuze itwa Dr. Nzenderimana aho yama yifata mu kiganza abakozi b'ibitaro akabafata nabi mu kubima gashuka bute baramuswa n'amategeko mu gihe bakoze neza. Aha ni mu gihe abigira umushikiranganji w'umugara w'abantu we yategetse ko mu bijyanye n'aho gashuka bute ku mahopita hazoba hasinya utwara intara y'ubuvuzi ariko utwara akare kubuzi akaraba iz'amavuriro rero wewe yabyanse yansi ngi gumushiranganje ukubitaro twatwaranze urashuka gute none yagafashe yabyanse ngo mpaka ari we abisinyako ibyo mu kubyanka kibindi nuko umugitore cy'amafaranga 1000 ku muntu wese umukozi kugira ngo asinye rero atagisinya amafaranga niyo yakiyaronka kibituma rero shabyanka bityo tugasaba ko imyifato nk'iyo yahagara kuko ntayegeye umushinga wanjye sinumva ukuntu bashobora kwanka ingingo z'umushinga wanjye tugasaba ko ibyo bintu kubera zihagarara ngaho kandi tugasaba ko umushinga wanjye wabyumva akagira icyo akoze
amakuru twabateguriye yo kuno munsi akaba ino ngaha aciye agarukira nk'abashimiye mwese mwari ko muratega yompi naho ubutaha